snowman. Got up on this. Darashitse ndagukunda niwe rukundo rwanje kwa mbere uko umutima wanje ugukunda ukabifata nk'umburo ufa wayimajya akagera igihugu k'induru kugira ngo dushwane nanjye ndabibonye bikange umutima tutihange ishavu nkarishira ku mutima sinicuza kuba njye ndagufise ariko tumenya koko nkukunda nawe ugukunda nkanje ndakubwira amajambo meza ngunyugwe ntabyubona ndagutetesha nkarenza ku rugero gwe uzi ntabyo ubona canke hari umuntu nakubuza amahoro agukunda jewe kundusha ariko menya nuko bigutera ubwoba kubimbwira mbwira nduke ni wewe motere y'imodoka bireke kubabara mama umutima wanje nimubona ko ntacyo kamenya yuko ndindaba ni mama ikiwa maje ni kimwe yeye niwumva uburibwe banjewe ndakwitaho ndubibona kumbwira ngo ndeke kukugora wewe ndaguhaki yango mama mvuse ugufuha kuburofa wayi ninafuha nawo mabebe ubabazwa nuko nabikora kukungwaza umutima we mbwira cangari ugukunda kunduta we mbwira ntugira isoni zo kumbwira we mbwira kuko amaraso yanje ari ku mutwe wawe nawe wigire sindabibazwa mabe ariko umenya kugukunda